radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri wa mbere ntunga itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabaha ikaze mwese mu biganiro byo kuri Nosa.
Ingingo ya gatatu ni uko abageze umutekano bageze intwaro bakiza guhanahana amakuru mu mwanya muto wihutije. Ikindi ni uko bakomeza amanama bake abantu barongoye.
Uyo ni Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, avuga ku nama y'umutekano yakoranijwe mu kanya gaheze kugira hatoregwe inyishu z'ibibazo by'umutekano byibonekeza muri iki gihe. Iyi nkuru cyo kimwe na yerekeye amatora mu gihugu cy'u Buganda, ayerekeye ibitero byagizwe ku ivuriro muri Siriya n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi, turayabashikiriza mu kanya gato. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Somalia, abanyagihugu babonye igitero cya bombe yasambuye umuduga, bavuga ko cyahitanye wahoze ari umushikiranganje ajejwe kwivu n'abansi. Umupolisi yarari aho icyo gitero cyabereye avuga ko iyo bombe yari yatezwe munsi y'umuduga w'uyo Muhiyadin Mohamed Hadi Ibrahim yahoze ari umushikiranganje ajejwe kwivu n'abansi, akaba yari n'umuhanuzi w'inama nshingamateka. Icyo gitero cyabaye kuri uno munsi wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri mu kigwati kiri ku mugwa mukuru Mogadishu ahitwa K4. Ibrahim yari mu mugambwe witwa Kulan Abdul Khalid Barnajmij. Umukuru w'uyu mugambwe akaba yabwijwe rya Amerika ku icyo gitero cyagizwe kuri Ibrahim cyabaye nyuma y'amasaha make avuye mu nama y'umugambwe ku mugwa mukuru i Mogadishu. Muri aka kanya ntawe uriyitira icyo gitero, ariko bamwe bavuga ko cibonekeza neza ko ari kimwe mu bitero bigigwa n'abagwanyi b'iterabwoba ba El Shabab. Ibitero byo mu kirere byagizwe kuri uno munsi wa mbere mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya byasambuye ibitaro bikoregwamo abaganga batagira imbibe mu Gifaransa Médecins Sans Frontières, byica abantu bashika indwi nk'uko byatangajwe n'iryo shirahamwe Médecins Sans Frontières. Iryo shirahamwe mpuzamakungu rizwi ku mpfunyapfunyo z'Igifaransa MSF bitangaza ko ibitero vya rokete zine byagizwe ku nyubakwa iri Imaret al-Numan mu ntara ya Idlib, bakavuga kandi ko hari n'abakozi bayo umunani batazi irengero ryabo. Iryo shirahamwe ryatangaje ko abo rikeka kuba ntibatangaje abo rikeka kuba bagize ibyo bitero. Yamara ibiro bijejwe kugenduza agateka kazi na muntu muri Siriya byatangaje ko bikeka kuba ibyo bitero byagizwe n'indege zo mu ngwano z'igihugu cy'u Burusiya. Uwo mugwi wo uvuga ko hapfuye abantu 9 hagakomereka abandi benshi. Kuri uno munsi wa mbere nyene habaye ikindi gitero cya misile ku bitaro by'abana mu gisagara cya Azaz mu buraruko bw'igihugu, ho hapfa abantu 10. Ehud Olmert, wahoze ari umushikiranganje mukuru wa Israel, kuri uno munsi wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri yatanguye igihano ciwe cy'amezi 19 mu munyororo ku vyagirizo vyaho yarenze ku mategeko. Imbere yuko uyu mutama w'imyaka 70 yinjira mu munyororo wahitwa Masiyahu hagati na hagati y'igihugu cya Israel, yasohoye amasanamu ya video avuga ko ari umwere. Yavuze ati, nk'umushikiranganji wa mbere narashinzwe amabanga ya mbere akomeye yo gukingira umutekano w'abanye Israel. Uno munsi nkaba nshizwe mu munyororo. Mu mwaka wa 2014 umushinganahe Olmert yagiriwe kuba yakiriye igiturire cy'amadolari 100,000,000 mu mugambi wo gutegekanya kubaka amazu mashasha i Yerusalemu, aho hakaba hari mu gihe yari ayoboye igisagara cya Yerusalemu. Ayo ni nayo makuru tubafitiye avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Murakoze. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini. Sentare nkuru y'igisirikare cy'u Rwanda yabandanyije urubanza iburanishamwo Brigadier General Frank Rusagara yirukanywe mu gisirikare Colonel Byabagamba na Sergent François Kabayiza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Sumta Kabuyi niwe akurikirana izimanza tumutega amatwi.
Brigadier General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda ashinzwe gukwirakwiza nkana ibihuha agombesha rubanda arwangisha ubutegetsi gutunga imbunda mu buryo bunyuranije n'amategeko hamwe n'icyaha cyo gusebya leta kandi ari umuyobozi. Colonel Jules Rutaremara mu mwenda wa gisirikare niwe wabaye uwa mbere mu gushinja General Frank Rusagara nyuma yo gusomerwa umwirondoro ndetse akarahirira ibyo agiye kuvuga. Colonel Jules Rutaremara yabwira urukiko ko nta bucuti bwihariye afitanye na Rusagara. Colonel Jules Rutaremara yavuze byinshi uregwa yamubwiye birimo amagambo asebya leta. Colonel Jules Rutaremara yavuze ko hari ubwo bari kuvuga kuri Rwanda Day yabereye mu Bwongereza amashyaka arwanya leta y'u Rwanda gatera Perezida wa Repubulika amagi. Colonel Jules Rutaremara yabwiye urukiko ko General Frank Rusagara yamubajije ngo mbese ubundi mumamujyaye ko leta yanyu idakunzwe. Umutangabuhamya yavuze ko yasanze Rusagara ari gusoma igitabo cyanditswe na Gerard Gahima kivuga ku nkiko gacaca. Rusagara amubwira ko ari cyiza. Colonel Jules Rutaremara ngo amusubiza ko nubwo atakizi ariko yumva nta kintu cyiza Gahima yakwandika ku Rwanda. Colonel Jules Rutaremara yabwira urukiko ko General de Brigade Frank Rusagara yavugaga ko badakwiye gutinya kuvugana n'abarwanya leta y'u Rwanda. Colonel Jules Rutaremara avuga ko yabajije General de Brigade Frank Rusagara ati se wowe wavugana na baduwe? Undi aramusubiza ati why not. Ikindi umutangabuhamya yavuze nuko Rusagara yakundaga kumuratira radio y'abarwanya leta yitwa Itahuka amubwira ko isobanutse ngo ifite abanyamakuru basobanutse bakora isesengura neza. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yanamwumvishije radio Itahuka musanze we mu rugo arimo kuyumva. Ubushinjacyaha bwabajije Colonel Jules Rutaremara niba hari icyo atekereza cyateraga General de Brigade Frank Rusagara kuvuga amagambo asebya leta y'u Rwanda, maze Colonel Jules Rutaremara avuga ko yumva ari ubusambo ngo yabonaga asa n'uwanunguritse yuko yavuye ku kazi. Iyi mvugo yarakaje General de Brigade Frank Rusagara maze mu ijwi rirerire ati generali w'igisambo icya kabiri nk'umuntu w'inshuti yanjye kunyita igisambo ntibyoroshye. Ubusambo buhurirahe na PhD mfite? Ubusambo buhurirahe n'icyandego cyo gusebya leta? Mu kwiregura Brigadier General Rusagara yavuze ko nubwo Colonel Jules Rutaremara yamwihakanye ko nta bucuti budasanzwe bafitanye ko ahubwo bafitanye n'isano. Yagize ati ibyo Colonel Jules Rutaremara avuga si byo, ati usibye n'ubucuti dufitanye n'amasano. General de Brigade Frank Rusagara yavuze ko umugore wa Colonel Jules Rutaremara avukana n'umugore wa mukuru wa Rusagara ndetse ahamya ko bafitanye ubucuti bwihariye. Ati keretse niba warabaye umusirimu ukaba utakimenya amasano ya Kinyarwanda. Yavuze ko usibye ubucuti bafitanye bumaze igihe. Frank Rusagara yanongeyeho ko n'abagore babo yaba uwa Rusagara ndetse n'uwa Colonel Jules Rutaremara babyirukanye bakaba ari inshuti by'igihe kirekire. Colonel Jules Rutaremara yavuze ko nta bucuti bwihariye afitanye na Rusagara nubwo ngo atahakana ko bigeze kuba inshuti, naho ngo kuba abagore babo bafitanye isano bidasobanuye ubucuti budasanzwe. Yavuze ati ubucuti bwihariye se wampaye inka? Ngo kuvuga ko abagore baba ari inshuti byo ntacyo. Colonel Jules Rutaremara avuga ko nta sano yihari bafitanye, isano iri hagati y'abagore babo ariko itari kuri Colonel Jules Rutaremara. Maitre Buhuru wunganira General Frank Rusagara yasabye urukiko kubaza umutangabuhamya ko niba kumva radio Itahuka ari byo bibyara icyaha. General de Brigade Frank Rusagara ati kuvuga ko hari imishinga leta idakora ni ukuba negative. Colonel Jules Rutaremara asubiza ko kumva radio Itahuka atari icyaha, icyaha ari ukwishimagiza. General Frank Rusagara ati niba mvuze ibintu uko mbyumva bivuze ko ni negative. Niba se mbona ibintu binyuranye n'uko Colonel Jules Rutaremara bibona, ibyo bivuze ko ndi negative. General de Brigade Frank Rusagara yakomeje avuga ati hano hari abanyamakuru benshi banditse ku kibazo cy'u Rwanda, hari abavuga uburyo u Rwanda rufata za proje nyinshi rudashobora gukora bakora kritike, abo banyamakuru baba babaye abanzi b'igihugu. Umutangabuhamya avuga ko kuvuga ibyo babonye nta kibazo, gusa ikibazo ari uko yabivugaga abyishimiye. Leto na Colonel Camille Karege wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda nawe yunze mu rya mugenzi we Colonel Jules Rutaremara maze avuga ko General Frank Rusagara yavuze ko yanga Perezida Kagame ko yagurishije imitungo ya Rujigiro Tribert. Uyu mutangabuhamya abwira urukiko ko Rusagara ababwiye ko atakiri muri RPF ahubwo akabaratira ubwiza bwa RNC, avuga ko ari ishyaka riri organize. umutangabuhamya yavuze ko ibyo General Frank Rusagara yakoraga yabonaga yarabaye umusazi. Iyi mvugo yarakaje cyane General Frank Rusagara, maze yongera kubaza umutangabuhamya ati ko koko yaba yaramwise umusazi ndetse nabo mu muryango leto na Colonel Camille Karege wasezerewe yabyemereye imbere y'urukiko ati nkurikije ibyo wakoraga nabonaga warabaye umusazi. General Frank Rusagara yababajwe cyane no kwitwa umusazi, maze aravuga ati nawe uri mu makosa ko waje gushinja umusazi. Ate se umusazi araregwa? Frank Rusagara yavuze ko Camille Karege yatandukiye kuko nta buhanga afite mu buvuzi, bityo akaba ntawo yahera mwita umusazi, ndetse avuga ko nabo mu muryango wari abasazi. Urukiko ruzakomeza uru rubanza tariki ya 22 z'uku kwezi, humbwa abandi batangabuhamya b'ubushinjacyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mwese muduteze amatwi, tubibutse ko muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose. Mushobora no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com, kuri Facebook no kuri Twitter turi kuri VOA radio yacu. Tubandanye makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, umwana w'imyaka 11 yishwe, abandi bantu 32 barakomereka mu bitero 6 by'amagrenade yabereye mu bibanza bitandukanye ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Ivyo bitero vyabaye bikurikirana. Igitero ca mbere cabaye igihe c'isaha 2:10, kikaba cabereye hagati mu gisagara ca Bujumbura. Grenade yatewe yaguye iruhande ya station y'ibitoro, ikaba yakomerekeje abantu 8 nkuko bivugwa n'igipolisi. 3 muri bo bakomeretse cyane. Abagabo 2 bari kuri iyo station y'ibitoro batubwira ivyo babonye.
Je nagiye kubona ari n'icyari ya kinogo cha essence. Ngiye kubona mbona ikintu kije kitembera hasi. Gishitsa twumva kiraturitse, twese twakiye tugwa hasi, tugarutse ubwenge bugarutse, tusanga bamwe bakomeretse. Je nabonye abarenga 10.
Nta mukozi yakomeretse, bari abantu bariko bararengana muri station.
Mu minota 15 ikurikira haciye haturika izindi grenade 2, imwe yaguye muri zone ya Buyenzi iruhande y'isoko nkuru izwi ku izina rya Ruvumera ku ibarabara rya 19, iyindi terwa muri karitsiye ya 5 zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Iyo grenade yatewe mu Ngagara yaguye nko ku metero 80 zahari kambi y'abapolisi bacunga inzego za leta API, ikaba yakomerekeje umwana w'imyaka 10 nkuko bivugwa n'igipolisi. Ubu yari mu Buyenzi aho igitero caba.
Ari mvuye mu bwiza nje kubika amayana kuri banki aha kuri banki bese. Burya nshitse ngaha mnurutse moto ngira ninjire mu muryango. Burya numvise ikintu ngo pfu. Ubwene banana barakanze ndaraba ngaho sanga igenade ntiraturika. Burya nirutse nyene nca ngahayi no gukungagurika ngaha nakungutse. No munsi yaduhekanye nawe yanakomeretse ku ntunze ku maguru ariko araho. Abakomeretse no mwese amutwaye ni moto, bamutwaye ni moto yakomeretse mu naha. Burya cha tu tunamanga tugira turakushanye ne nkuko hasi.
Igihe cy'isaha 4 ziburi 5 naho hatewe grenade 2 ku rwinjiriro rw'isoko ya mbere nini ku mugwa mukuru Bujumbura yo muri zone ya Ngagara aho benshi bita kwa Sion. Umukenyezi ari mu bacitse ku icumu.
Twebwe twatwishaje kwibata ko turatonora ibiharage. Tuko turatonora ibiharage tubona grenade irakubise, abajya bataksimere bari imbere yacu tubona baraguye hasi. Barajyamye maraso tugize uko cyagato turibuka tucatumva kandi yindi yavutse cyadutera twiruka twinjira mu isoko indani nta yindi kandi nasubiye kumva ivuga cyatoragaruka sanga abantu bose andi bakomeretse, abapfuye nabonye 2, abandi bakomeretse nabonye 3. Uko je nacenge naniruka nageze hari inyuma nage ndava maraso kukuguru sinamenyera ibindi byabaye.
Umushikiranganji w'umutekano Alengiyome Bunyoni yavuze ko ibi bitero biri mu rukurikirane rw'ibikorwa by'iterabwoba. Nubwo biruko, umushikiranganji Bunyoni yaremesheje abanyagihugu ku inzego z'umutekano ziko zirakora kandi ko atamutaru abagize ibyo bitero bazoziterana. Ari mu kibanza cya mbere cyabereyemo igitero hagati mu gisagara cya Bujumbura, umushikiranganji w'umutekano yemeje ko igihugu cy'u Burundi kitazigera na rimwe cemera ko hari ibitero by'iterabwoba ku butaka bwacu, acagabisha irya nyuma abakora izo bitero.
Twobita ko ari abateroriste nk'abandi batera amagrenade mu bene gihugu bibereye mu mahoro. Birababaje kubona nk'uno munsi hari izo grenade zatewe, hakaba hari abantu bashika hafi 30 bakomerekejwe nazo, kandi abenshi tukabona harimwo abapfasoni, harimwo abana, ubwo rero nububisha byari niterabwa bwo gutera ibyatsi twashaka kumenyesha icambere yuko izo nkora bara zitosya bwose nabo rero twababira tuti iyo bari nk'ijambo rya nyuma tubabwiye kugira ngo bisubire ko babihebe bafate inzira y'amahoro nk'uko abandi bari ko barabikoresha uko Burundi bwarahagurukiye kugwanya iterabwoba haba mu gihugu cacu cy'u Burundi cyanye gufasha ibindi bihugu bifite izo ngorane tuzogikora rero dufatanije n'abene gihugu
ibiharuro mfata kibanza z'igipolisi bivuga ko umuntu umwe yikekwa ari wamaze gufatwa hongera hafatwa ipikipiki yakoreshejwe muri ivyo bitero mu kiringo c'imisi 13 aba bantu 32 bakomeretse kuri uyu wa mbere bakwije igitigiri c'abantu 95 bakomerekeye mu bitero vy'amagrenade ku mugwa mukuru w'u Burundi muri ico kiringo nyene abantu 8 nibo basize ubuzima mu bitero bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura umwana yahitanywe n'amagrenade kuri uyu wa mbere nabagize umwana agira 4 yishwe mu bitero vy'abantu bitwaje inkoho n'amagrenade muri ico kiringo nyene Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze cyane Eloge uri kaneza kuri iyo nkuru tukivuga ku kibazo cy'umutekano i Bujumbura mu Burundi no mu Burundi muri rusange Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cha Bujumbura yahamagaje inama yihuta ku kwihweza ico kugwa kuri ico kibazo yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira zimwe mu ngingo zafashwe muri iyo nama
nibyo twagize inama y'umutekano turi kumwe n'abatoye bose ababikoreye chef de quartier abashef de zone n'abasantere turi kumwe n'abagize umutekano ariko turigira hamwe imyifato ibere ku bijyanye n'imyifato tumaze iminsi tubona abantu bagize ba nabi abihezi batera amagrenade iyo turabe ingendo ye yatuma
amajambo make ingingo zafashwe zotuma ibyo bitero bihagarara ni nkizi
ingingo zafashwe ni uko abajeje umutekano n'abajeje intwaro bateza guhanahana amakuru mu mwanya muto wihutiza ikindi ni uko bakomeza amanama bake abantu barongoye kugira abantu babigishe babumvishe ko umutekano ari wabo ikindi twabonye ni uko hagiye gushingwa vuba na vuba aho atari byashinzwe amakomite y'umutekano mu ita komite mixte de securite hanyuma nuko nshinga icyo twise ba nyumba 10 na cyane cyane kugira bakoreshe ariyo makaye yo mu ngo hamwe mbere n'icyo bise registre de population iyo bigaca bituma abajeje intwaro n'abajejwe umutekano bashobora gukurikirana urujya n'uruza ibyo rero bigenda byari mu ngingo zihutirwa byashoboye gushyirwako ariko turaziye n'ibitero bikigwa bikogwa ku bantu bari ku mapi twabuze ko mu mujyi hagati niwo bijendera muri komine ya Bukaza ibyo tukitakiza dore ko niho dusabwa gutemberaho kuko twaje turabe umutekano ndiba twahutuza ari kiba ariko n'andi makomine asigaye ibyo bantu bazikora mu bikwije ibisabwa na cyane cyane kwambara kariya gahuzi kari kwa manimero amarangi yaterekanije ku 26 kugira bashobore kumenya neza uhuza ikibi n'abari mu mashirango y'abagendesha
amapikipiki ikibazo c'amapikipiki n'abagendesha boba baba bariko baraca amafaranga nk'uko bivugwa si kibazo co terwa inyishu habanje no guterwa inyishu n'ikindi kibazo gihambaye cyane gose cyaho hantu hava amagrenade ahava amagrenade ho mwa havuze kwiki
amagrenade urumva buriya twebwe ngo zana amahariya nuko mu makuru dufise abariko barafatwa hari abafashwe hari abariko barabazwa nibaza ko tugiye kumenya neza intumbero yariyo
ingingo mwashoboye gushika ko uyu munsi murafise akizera ko mu minsi ya vuba ubwicanyi mu Burundi buzogabanuka cyane bugahagarara maze n'ibibondo twumva bisigaye bihitanwa n'ayo magrenade navyo nyene bihatorera koyo
urumva kera icyo bavuga bitwaza carahindutse ubu tuzi tugafata nka abo bita abateroristi batera ahantu batarabyo bariho ubu mugagara harapfuye umwana w'imyaka 12 uno munsi ku isoko wa Siyoni harapfuye undi mwana w'imyaka 15 n'abamama benshi bakomeretse urumva rero turabona yuko imbere ari yabihe tubabere ko mu minsi iri imbere kuko iyo mu Gifaransa bavuga ati rekwisede akoresha uburyo bwo guterayo imigeza turabona ko ari mu bihe bya nyuma bariko barakora bita kuko ibindi byabananye.
Fredy Mbonimpa umukuru w'igisagara cha Bujumbura, murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe.
Vero shama goti ndakubwira ico nagutumiye. Urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe.
Icese?
Kandi ahanini byatewe nabijya bintu wavuze.
Ariko navuze byo dami.
Yego.
Kandi urazi ko rijya tonga rirya rugata. Wapfuye kubyike baragusa kubera yari yahunze.
Ndabizi ko ari iryiwe. Ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose.
Yemwe.
Naho ushaka inka ni yayo ndazi gukubitira. Ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze.
Kare. Bijya bintu ntavyo no bangishobora guhindura.
Ukuri ko
naho uraramwo.
Yo.
Mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose.
Yego.
Ndarahira mama. Ndarahira umwana wanje.
Gushika
naho ndahira nimbwa yanje. Hoye. Oya.
Kandi we sinzi uko wabaye.
Nabaye gute.
Ndahira bindi gwaza mu nda wa mugabo. Urababwira ko wari wihenze. None we ntumva yuko utarahiye nabe atasubira umwana.
Ha. Damiano ndakubwiye.
Eh.
Cewe ndumushinga ntaye nkaba nicabona muri rya rubanze.
Yego.
Naho wompi nkazuzu yakabande. Sishobora kurenga kundahiro.
Oya sha.
Ushaka nikure ku buntu. Abantu bose bambone ikimaramare.
Banjire
umuke. Ahari umugabo hasigara umugayo. Hejuri ya maronko kadamia. Sha. Nzovu ukuri shake nakuzire.
Nuzobona
imba yanjye azovuga ati ndabonye imba y'umugabo.
Ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri uyu wa mbere mu gisagara cha Kampala haramukiye ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida Kiza Besige, ariko polisi ntiyaborohereje kugeza aho yataye muri yompi Kiza Besige wo mu mugambwe FDC. Eric Bagiriwusa ari Kampala yakurikiranye ivyo bikorwa byo kwiyamamaza.
Byari bicika hagana mu masaha ya saa yine za hano mu mujyi wa Kampala muri Uganda, ubwo abarwanashyaka ba FDC n'umukandida wabo Koloneli Kiza Besigye ku mwanya w'umukuru w'igihugu barimo biyamamaza. Amamodoka y'abarwanashyaka atari make, amamoto imbere n'inyuma gutambuka byasaga n'ibyahagaritse ubuzima bw'abari bafite izindi gahunda kuri Jinja Road. Polisi yakoresheje ibyuka biryana mu maso ibakura mu muhanda, ariko bibi by'ubusa. Polisi irashaka kuduhungabanyiriza amahoro. Polisi iraduhungabanyiriza amahoro. Kiza Besigye yabibonye cyuko polisi bujije ibikorwa byo kwiyamamaza, yavuze ko ari ukubangamira uburenganzira bw'abarwanashyaka be, ashimangira kandi ko bitazabuza gukomeza urugendo batangiye. Abaturage bafite uburenganzira bwo gutambagira, abaturage bafite uburenganzira bwo kwishyira hamwe, abaturage bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo muri politike. Ibyo nibyo ubona turimo, kandi twiyemeje guharanira uburenganzira bwacu, twiyemeje kubona ubwisanzure bwacu muri iki gihugu. Bamwe muri twe bashobora gupfa ku gihugu cyacu kizigenga byavuba. Bakomeje kuzenguruka hazwi nka Jinja Road, ariko na polisi itaboroheye n'ibyuka biryana mu maso ndetse n'urusasu rw'ibipira. Urusasu rwakomerekeje bamwe mu bamamazaga umukandida utavuganwe n'ubutegetsi. Byabaye ngombwa ko polisi ita muri yombi Dr. Kiza Besigye, imushinja gukoresha imirimo yo kwiyamamaza mu buryo buhabanye n'amategeko ku muhanda Jinja. Kugeza ubwo twateguraga inkuru ku gicamunsi, polisi yari yamaze kurekura uyu mukandida utavuganwe n'ubutegetsi, akomereza ibikorwa byo kwiyamamaza mu nkengero za Kampala. Ibikorwa byo kwiyamamaza bakandida birakomeje hano mu gihugu muri Uganda, mu gihe haburi iminsi ibiri gusanga amatora y'umukuru w'igihugu abe muri Uganda. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kampala.
Urakoze cyane Eric Bagira ubusa ari Kampala, rikakurikirana amatora mu gihugu cy'Uganda. Muri aka kanya reka tubimvishe akaririmbo kitwa Tonight, karirimbwe na Active kumwe na Teta.
Pastor P, respect man.
Iminsi yisuka kugichi igaye mwana umwe ubona ari narategereje na urageze
ndaza uyu munsi ndaza tonight irungu ni safari urari nyiza tonight sinjye ubona ngeze mu maboko yawe ngo nguhobere ndabona iminota itava mu kimbo ngo nyambire sinzi niba witeguye tonight difuza byose ko iba alright yeah it is shut up
kigenda ntagahenge sinkigoheka ubundarenge agatutsi ngaheruka burya turi kumwe ngwino nkoreho ngwino sange ubwuzu ubu dusabe ngwino iwanjye ndikwisetsa setsa kuko nzi ko niba ukubone maboko yawe ngo nguhobere
ndabona iminota itava mu kimbo
ngo nze nguyambire niteguye tonight everything is gonna be alright
mwese mukunda radijwe rya Amerika biganiriro byo muri akakanya tugira tubirangize reka tubibutse zimwe mu ngenzo twabashikirije z'amakuru muri Somalia abanyagihugu babonye igitero ca bombe yasambukiye mu muduga bavuga ko cahitanye wahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi umupolisi yarahari muri icyo gitero avuga ko bombe yaretezwe mu muduga w'uyo Muhiyadin Mohamed Haji Ibrahim yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi mwakoze kudutega amatwi mu biganiro byo kuri uno mugoroba mwari muri kumwe na Ohyani Tanga Ishaka murakoze
This program has come to you from the Voice of America, Washington.